mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Diane Ninahazwe.
Eugenia Mukankusi, reka duhere ku mugabane wa Afurika. Sentare nkuru muri Guinea yatangaje ko Alpha Conde yahoze ari perezida w'ico gihugu n'abandi bategetsi 30 bahoze muri leta yiwe bagiye gukurikiranwa ku vyaha birimwo ivy'ubwicanyi, kunyuruza abantu, guhohotera kiremwa muntu, guta mu mvuto abatandukanye bidaciye mu mategeko, gufata ku nguvu abakenyezi, gusahura ubutunzi n'ibindi vyaha bagirizwa mu bahoze muri leta ya president Conde. Bagirwa n'ivyo vyaha harimo wahoze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro rya Guinea, wahoze atwara inama nshingamateka y'ico gihugu, wahoze ari umushikiranganji wa mbere, abashikiranganji batandukanye batari bake, abahoze batwara inzego z'umutekano na bamwe mu bahoze ari abashingamateka. Abari ku rutonde bose basabirwa kutemererwa kuva mu gihugu, ubutunzi bwabo bwose bugafatwa, abari hanze y'igihugu nabo bagasohorerwa imitahimuza makungu yo kubafata. Urutonde rwashize ko umukono n'umushikiriza amanza mukuru wa Guinea ariwe Alphonse Charles Wright, kopiya rwe igahabwa amenyesha makuru gwerekana ko ivyaha vyegekwa kuri president Conde n'abahoze muri leta yiwe byibanze ku myaka ibiri ya nyuma y'ubutegetsi bwabo. Sentare nkuru ya Guinea yerekana ko amatohoza yakozwe inyuma y'ivyaha yatanzwe n'urunani ruhurikiyemwo amashamwe yishinze guharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro, urunani FNDC mu mfunyafunyo rwasavye amatohoza. Ni narwo rwagiye imbere mu gutunganya imyerekano yo kwiyamiriza manda gatatu ya Alpha Conde yahoze arongoye Guinea hari mu 2019. Ubutegetsi bwa Alpha Conde w'imyaka 84 bwatembagajwe n'abasirikare mu kwezi kw'icenda ko mu 2021. Mu 2020 muribuka ko yitoreje manda ya gatatu inyuma yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ikigega cha Onyuchitaba na UNICEF mu mfunyafunyo gitangaza ko bice 17 % vy'amashure gifata mu mugongo mu seruko bwa Ukraine ariyo amaze gusenyuka kuva Uburusiya butanguza ingwano muri Ukraine. UNICEF isigura ko ibiharuro bivuga ko ku mashure atandatu ifasha muri Ukraine n'imiburiburi rimwe ryasenyutse. Mu ndwi iheze UNICEF yemeje ko Uburusiya bwagavye ibitero ku mashure n'imiburiburi abiri, ayandi arenga 100 muri rusangi. Niyo UNICEF yemeza ko Uburusiya umaze kubomora kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Uburusiya burahakana nyamara ibi bitero byose byegekwa kuri bwo ku mashure no ku bitaro byo muri Ukraine. Mu bindi biharuro bishasha UNICEF yemeje ko abana baharugwa mu majana aribo bamaze kurwa mu ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Mu twigoro UNICEF itangaza ko iri kwirakora kugira ishigikira abana batagishobora kwiga kwera intambara muri Ukraine, harimo ukugerageza kubaronsa inyigisho biciye mu buhinga bwa none iyo bahungiye no gushigikira ibihugu vyakiriye impunzi zirimwo abana bo muri Ukraine. Amakuru ya Trigger nino ku isiti yabandanirize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu ha muri Amerika, ha mushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu. Anthony Blinken yatoye ko ubwandu bwa virusi ya corona ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu bwatangaje ko Blinken mu kurindira ko akira akazi kiwe azokabandaniriza ku buhinga bwa none muhiriwe. Ubwo bushikiranganje bwemeza ko Blinken yafashe doze zibiri zose za virusi ya corona akanarenza ko ya gatatu kandi atarembye. Makuru na vya hagufi ak n'umushikiranganje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu harimo perezida wa Amerika Joe Biden. Aha hari ku bushikiranganje bukavuga ko Biden na Blinken haizi iminsi batabonana begeranye kuri ubwo atabwandi yoba yaramuhaye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yatangaje ko ijambo rya Blinken kuri politike y'Ubushinwa ryari ridindiranywe igishika uno munsi kwa kane atakirishikirije. Hagati aho Anthony Blinken ari mu bari mu na umusase kwabaye kwa gatandatu hagati ya perezida wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru ziwe. Umunyarwenya Trevor Noah ari muri benshi bitabiriye ibirori byo kwa gatandatu ajajura yise uwo mugoroba umugoroba w'ubwandu bwa corona. Sentare ya Myanmar yanse kuvanaho igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 yaciriye Madame Aung San Suu Kyi yahora atwara ico gihugu aburanira Aung San Suu Kyi bari basabye ko ico gihano cofutwa basigura ko arenganywa kandi ivyo yagirizwa bitumvikana Suu Kyi w'imyaka 76 yakatiwe umunyororo w'imyaka 5 mu ndwi heze mu vyaha yagirizwa harimo ivyaha by'ibiturire birimo ugufumbatishwa amafaranga no guhabwa inzahabu busifisa agaciro k'ibihumbi 600 by'amadolari ya Amerika umunyororo yaciriwe huje wiyongera ku wundi w'imyaka 6 yakatiwe yagirizwa kubera intambamyi abasirikare no kutubahiriza amabwirizwa yo gukumira ikiza cha virus ya corona Madame Aung San Suu Kyi aragirizwa n'ibindi byaha bikomakomeye biramutse bimwagiriye mu butungane bishobora gutuma akatirwa igifungo c'imyaka 150 Dusozerere kuyavugwa mu gisata c'imikino na sport mayo umukinyi w'umupira w'amaguru Diego Maradona yari yambaye mu higanwa y'igikombe c'isi yose ryabereye muri Mexique mu 1986 yagurishijwe amadolari ya Amerika imiliyoni 9 n'ibihumbi 300 Ico gihe Maradona yatumye ekipe Argentine yakinira itsinda y'Ubwongereza ibitsindo birimo ico yinjije akoresheje ikiganza ciwe ico gitsindo cataziriwe igitsindo c'ukuboko kw'Imana iyo mayo yatejwe icamunara ku buhinga bwa none ni akaba inaco gikoresho ca mbere co mu mpira w'amaguru kidandaje amafaranga menshi mu mateka y'umupira w'amaguru Ini dondoro waguze wa mupira wa Maradona yatsinze yambaye mu 1986 ntiyatangajwe yinjiza igitsindo cahesheje igikombe ekipe yiwe mu 1986 Diego Maradona yasiguye ko ari igitsindo cinzijwe no kuko kw'Imana hakoreshejwe umutwe wa Maradona Maradona afatwa nk'umwe mu bakinyi bakunzwe kandi bagakina neza muri bwa kwashangiye mu 2020 ku myaka 60
Diana inahazwe urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi Njuti banganya ibijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari rya Afrika. Umubare w'abasirikare b'u Burundi bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia kugeza ubu ntuvugwaho rumwe.
Itera kwiye gufata ya mbere kugira ngo imenyeshe abarundi ivyo bavyiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abandi mu butumwa ku izina ry'igihugu cyo menyeshwa bene kubatuma atandukanye ariko barabivuga ko.
Uyu ni agatondwa sa umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL. Urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama inyarugenge mu mujyi wa Kigali ruvuga ko rubangamiwe no kutabona icyo rukora cyarufasha kwiteza imbere. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ni mujye kure. Ndadijwe rya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umubare w'abasirikare b'u Burundi bishwe n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab muri Somalia kugeza ubu ntuvugwaho rumwe. Umusirikare w'u Burundi utashatse ko amazina yatangazwa yabwiye ijwi rya Amerika ko hapfuye abasirikare 30. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika mugezwa na mugenzi wacu uri Nairobi muri Kenya Eroje Wirikanenza.
Amakuru yuzuzanya ahamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe abandi 20 barakomereka mu gitero cha Al-Shabab cabereye mu kigwati cha El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadishu niko bamwe mu bategetsi bavuze. Intwazangabo y'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika igisata cy'urumirwa rw'isomari ko abasirikare 10 baguye aho nyene mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere. Yanemeje ko akira abandi basirikare baburi urengero. Umuhari wa Al-Shabab yamanze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahengamye. Irindi soko ritandukanye n'irya mbere ryabwiye ijwi rya Amerika igisata cy'ururimi rw'igisomali ko abasirikare 161 aribo bari muri iyo kambi igihe igitero cagabwa. Indongozi y'Umurundi yemeje ico gitigiri. Iyo ndongozi y'Umurundi yabwiye igisata c'igisomali cy'ijwi rya Amerika ko abasirikare bari bafise amakuru ko Al-Shabab yari kiyegeranya mu kigwati cyo muri ako karere amasaha n'umunani imbere yuko igitero kiba yavuze ko abasirikare baciye bitegura kwirwanako maze bimbe binogo yamenyesheje kunyeshamba zigera ku 150 arizo zateye iyo kambi yavuze ko icyatunguye abasirikare yari amabombe yaturikijwe na Al-Shabab ku irembo ry'ikambi amenyesha ko izo nyeshamba zakoresheje amakamyo 3 yuzuye amabombe hakaba haturikijwe amabombe afite uburemere bwa babiro 20 kuri iyo kambi iyo ndongozi yemeje ko imwe mu makamyo yarimwo umwiyahuzi ariyo yononye ibintu byinshi mu itangazo ry'ubushikanganji bwo kwivuna abansi bwayo leta ya Burundi yari yatangaje ko abasirikare bayo 10 bishwe 5 barakomereka abandi 25 nabo baburirwa irengero Uburundi bwanavuze ko bagwanya 20 ba Al-Shabab bishwe muri ico gitero. Ku rubuga rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atamajambo yoronka hagije yo kwiyamiriza ico gitero c'iterabwoba cakozwe ku ngabo z'u Burundi. Yanditse ati "Nifadikanije na Afrika yose yabuze abahungu n'abakobwa nkabamfashe kano kanya kugira mpoze imiryango yabuze. Umuryango umwe bwa Afrika, leta ya Somalia na ambasade ya Amerika i Mogadisho bose bateizasi ico gitero ca Al-Shabab. Umukuru umwe bwa Afrika Mustafa Ki Mahamat yuba abasirikare b'Abarundi bishwe avuga ko ico gitero bunyamaswa kitazogabanya ingufu z'inteko z'umwe bwa Afrika mu gushigikira Somalia. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Somalia n'andi makungu yahamagariye amakungu guha uburyo buhagije ingabo za Somalia n'iz'umwe bwa Afrika buzishoboza gutuza iterabwoba muri Somalia. Ambasade ya Amerika i Mogadisho yahujeje imiryango yabuze maze yifuriza ubukira vuba abasirikare bakomeretse. Umukuru w'igisagara ca El Baraf Abdulhai Haj Muhammad yabwiye ijwi rya Amerika ko ingwano yo kuri iyo kambi kuwa kabiri ari ya mbere ikomeye kurusha izindi zose zari zimaze kuhabera. Intambara nk'iyi ntiyari bwigere iba muri kano karere, niko yavuze. Yongera ko ati yari ingwano ruhasha. Yavuze ko abasivile babiri bishwe, abarenga 10 barakomereka. Iki gitero nico ca mbere simusiga kibaye ku ngabo z'umwe bwa Afrika kuva igikorwa cazo gihinduye izina n'imikorere yo mu ntambara haheze ukwezi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kemeje iki gikorwa gishasha kacise umugwi mfata kibanza wo guhagararira amahoro muri Somalia ukaba ufite igikorwa co kugabanya iterabwoba rikorwa na Al-Shabab ukomeza inzego za Somalia z'ukwivuna umwansi hamwe no gutegura guhaba urundu amabanga yose inzego z'umutekano za Somalia. Uwo mugufise ikiringo co kugera mu mpera z'ihumbi 2024 wikorera ku butaka bwa Somalia. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kw'icyenda abandi basirikare 12 b'Abarundi barishwe muri Somalia mu ntara ya Shabelle yo hagati mu manuko bushuburengero bw'umugwa mukuru Mogadisho, mu gihe amezi abiri imbere yaho abandi ndwi barimo intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru bari bikiwe ahitwa Balad ku birometero 30 bya Mogadisho, nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bari bahari akemezwa n'igisirikare cy'u Burundi yabitwemereye. U Burundi bwatanguye kurunga ingabo muri Somalia kuva mu mwaka w'ihumbi 2007. Icyo gihugu cya kabiri nyuma y'Ubuganda gisite abasirikare benshi bakaba barenga 4,400. Ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia ni Ethiopia, Djibouti, Ubuganda na Kenya.
Tukiri kuri iyi nkuru, umushingamateka Agathon Rwasa ari nawe mukuru w'ishyaka CNL ritavuga rumwe na leta y'u Burundi yamaganye icyo gitero. Yasabye leta y'u Burundi guha amakuru y'imvaho abarundi mu gihe ibyago nk'ibyo bibaye. Ni kuri mikuru ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Muna mashinga mateka nta makuru ajanye n'ibyo yigeze tukigwa, kandi sinakamenyero kaho ni wanashaka, ariko kuba ku buryo tangazo ryanditswe rigasohorwa no kubera yuko ibyiryo baracyaguye muri Somalia byatangiye gucana cyane ko mu mbuga mugurukana bumenyi kuvejo igiye gushika mu gitondo kara gacerere ka leta. Niho twabanga tutiritira kwiye kufata ya mbere kugira ngo imenyeshe abarundi ibyo ibiri ko birabashikira, kubera yuko abasada bari muri Somalia na abana b'u Burundi igihugu cyabuze. Nibyo byiza rero yuko amakuru y'ingorane zashikiye abari mu butumwa ku izina ry'igihugu cyomenyeshwa bene kubatuma atanakimwe ariko barabivuga ko bituma twabasaba ko uva mu gacerere.
Itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi rivuga ko abarundi abasirikare b'Abarundi baguye muri icyo gitero ari 10. Ayo namwe niyo makuru mufite?
Imbuga ngurukanamumenyi ivyo zavugejo nibitigiri ubwoba rwose. Mugabo ntitwofata ngo bariya nibo bavuze ukuri canke bariya nibo bagize iki. Igikuru ni uko dutahura yuko ingorane zarashitse. Icyo batangaje ni byo umuntu afata ko byoba ari byo. Oya nayo
Tom Rwasa, murakoze cyane ngo se ku kajya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
nubwo habaho ibyago nk'ibyo byaguriye abasirikare b'u Burundi ibihugu byo muri Afrika bifite uruhare rukomeye mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarura amahoro. Kuva mu mwaka w'1960 umuryango mpuzamahanga ONU umaze kohereza abasirikari mu byo gucunga umutekano inshuro zirenga 30. Ikiganiro muri Isanga Radio yanyu bateguriye kirabigarukaho ku buryo burambuye turabararitse. Tumuze gucikwa ni saa 10 ku isaha ya Bujumbura ni Kigali nk'uko bisanzwe. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango wa Paul Rusesabagina urashinja guverinoma y'u Rwanda uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina. Kuwa kabiri uyu muryango n'abanyamategeko bawunganira bakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru basobanura ikirego batanze gisabira uyu muryango impozamarira. Inkuru ya Team Ishimwe.
Mu kiganiro wagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa kabiri wa muryango n'abawunganira mu mategeko basobanuye ishingiro ry'ikirego kuri Leta y'u Rwanda. Abanyamategeko barimo uwitwa John Eves bagarutse ku kuba Rusesabagina yarajyanwe mu Rwanda akuwe ku butaka bwa Amerika, aho yumvikanishije ko uburyo yageze mu Rwanda ari ishimuta kuko bitakurikije amategeko. Kuri ibyo John Eves akagira ati:
"We cannot allow
ntidushobora kwemera ko hari umuntu ushimutirwa ku butaka bwa Amerika mu nzira izo arizo zose." Abajijwe impamvu iki kirego baregamo Leta y'u Rwanda cyatangiwe hano muri Amerika, umunyamategeko John Eves yasubije ko impamvu ari uko icyaha ariho cyakorewe, anongeraho ko ariho hari ubutabera bwizewe.
"We believe that the American court system is the only court system that can truly render a fair and impartial."
Aba banyamategeko bavuze ko Leta y'u Rwanda yahawe igihe ntarengwa ku bijyanye n'iki kirego.
Leta y'u Rwanda ifite gusubiza kugeza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu kuri iyi birego itagira icyo ishaka kubivugaho urubanza rugakomeza.
Kimwe mu bibazo byabajijwe n'abari bitabiriye iki kiganiro ni ukumenya niba hari ibimenyetso byashingirwaho urukiko rukemeza ko icyo ari icyaha, mu gihe narwo ubwarwo rwakikorera iperereza. Undi munyamategeko Kate Gibson wunganira umuryango wa Rusesabagina yagize ati:
"Thank you very much.
Ndagushimiye cyane. Mu by'ukuri ibyabaye kuri Paul Rusesabagina ni ibintu bibabaje ku buryo byageze no ku rwego rwo gukorerwa iyicarubozo. Itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryarebye ukuntu ifungwa rya Paul Rusesabagina ryagenze, ndetse rinareba igihe cy'iminsi igera kuri ine ritazwi aho ari. Yajyanywe mu Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8, yongera kugaragara mu ruhame imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 30.
Kate Gibson yavuze ko Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, aho yishyuye indege yamujyanyeyo, agashimangira ibi avuga ko na Johnson Businge wari minisitiri w'ubutabera nawe ubwe yabyemereye ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo ya Al Jazeera. Leta y'u Rwanda yumvikanisha ariko ko itabwa muri yombi rya Rusesabagina ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze guhungabana. Aba banyamategeko basabira umuryango wa Paul Rusesabagina impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika mu gihe urukiko rwabyemeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho. Kugeza turangiza gutegura iyi nkuru, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yatwohereje ubutumwa bugufi kuri telefone adusobanurira ko ari mu nama, ko yaza kutuvugisha irangiye. Isaha y'amakuru rero igeze tutarabasha kuvugana nawe.
Urubyiruko rutuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ruvuga ko rubangamiwe no kutabona icyo rukora cyarufasha kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda yatuje imiryango isaga 200 muri uwo mudugudu mu mugambi wo kubavana mu manegeka bari batuyemo. Eric Bagirubusa yasuye uwo mudugudu ategurira inkuru.
"Hano ni muri parikingi ku buryo ufite imodoka aragaparika, isaru wasuwe nawe afite imodoka nawe araza akaparika nta kibazo."
Bwana Abel Mbyariyehe, umukuru w'umudugudu w'icyitegererezo wa Karama Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, arawutambagiza ijwi rya Amerika.
"Hamwe kandi mu gikari ari ku marembo, aba nabo ya ni amarembo yabo, ibikari byo birebamo hagati."
Ni umudugudu watujwemo abaturage bo mu turere tw'umujyi wa Kigali bari batuye mu manegeka. Madamu Sara Nyiramuhire ni mutwara sibo muri uyu mudugudu, yahoze atuye mu manegeka yo mu Myembe i Gasabo. Aravuga ko byashobokaga kumuviramo urupfu iyo batinda kumwimura.
"Njya mvuga ngo nagize n'umugisha, kuko aho nari ntiyongeye haranagiye, ubwo iyo haza kugenda tutahakuwe, wenda hari kugenda nijoro tugapfana n'umuryango,
ariko ubwo ndashima ubuyobozi kuko bwatwitayeho.
Abatujwe muri uyu mudugudu barashima ko ibikorwa remezo by'ibanze byabegereye, ariko banabangamiwe no kuba urubyiruko rwabo rudafite uburyo bwo kubona icyo gukora cyaruteza imbere. Madamu Nyiramuhira asanga ari ihurizo rikomeye.
Twagumije gusaba ubuyobozi ikibuga ngo abana babone ahantu bagira gute basohokera bakinire. Dufite abana barangije kwiga nta gakiriro tugira hafa hano, amashuri y'ubumenyingiro tugira. Ibyo ngo twagumije kubisaba ubuyobozi ngo urubyiruko rwacu rubone aho rusohokera, cyane cyane ko mu baturage dufite urubyiruko rwo rwinshi dufite.
Nzabandora na Mazimaka ni urubyiruko rwo muri uyu mudugudu wa Karama. Babwijwe irya Amerika ko nk'uko ubutegetsi bwabatekerejeho bubakura mu maregeka igihe rwababonera uburyo bwo guhanga imirimo by'abakarusho.
Icyo gukora usanga ari gikeye. Baduhaye nk'agakiriro kuko ushoboye kubaza, ushoboye gusudira, ushoboye gusuka, kuko agakiriro gakorerwamo ibintu byinshi. Amashuri y'imyuga ntayo, baduhaye ibyo ngibyo twaba dushubijwe.
Turasaba imishinga yadufasha nk'urubyiruko, yasaba utwo dukiriro kajyamo twiga iyo myuga. Yadufasha cyane kuko kubona turi hano usanga turi abantu batanu, turi hano nta kintu turi gukora turi urubyiruko ni ikibazo.
Bwana Mbyariyeho ukuriye umudugudu wa Karama, nyuma yo gushima ibyiza ubutegetsi bwabagejejeho nabo agasanga bagikeneye ubundi buryo bwafasha urubyiruko rwabo.
Hiyongereho n'agakiriro nabyo byaba ari akandi karusho, kugira ngo n'uwarangiza kwiga mujya atarabona akazi nawe akabonaho yaba ari gushakira ubuzima bwa buri munsi. Byadufasha cyane, umuntu ashobora kuba afite diplome ariko mujya atarabona akazi akavuga ati wajya hariya nabona icyo nkura.
Avugana n'ijwi rya Amerika, Bwana Christophe Ntirushwa uyobora umurenge wa Kigali yatubwiye ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu baratangira guha amahugurwa urubyiruko rwa Karama ku mishinga itandukanye yo kubateza imbere.
Bashonje ariko nabo bahinduye imyumvire kuko nayo mahirwe aba yabonetse yaje, nanone yituteguye kuyakira no guhindukana nayo ntabwo bigenda neza. Hari gahunda rero yuko urubyiruko rugera kuri 350 rwamaze guhugurwa ndetse rushyiraho n'amatsinda dukorana intervention cyangwa se sanga ibyo bakeneye gufashwamo. Rero ku ikubitiro hari gahunda vuba ahangaha yo gutangirana n'urubyiruko 100, hari abagabo ku bintu bya gadaringi, hari abagahugurwa ku bintu byo gukora za giriningi, imirima y'ibihumyo, noneho tukabahiga n'amasoko, hari abagahugurwa ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga, hari abagahugurwa ku bintu birebana na ubudozi, hakaba na gahunda yo kubahuza n'amasoko ku buryo umusaruro bazajya bakoramo bazajya bawujyana ku masoko azaba yateganijwe, noneho amafaranga avuyemo azongere ase nk'aho ahererekanwa kugira ngo urubyiruko rwabyuko rwose ruzaba rurangije guhugurwa, ariko ari nabwo ruhabwa ibikoresho by'ibanze bigufasha kugira ngo urusheho kwiteza imbere.
Aha muri uyu mudugudu abawutujwemo bana boroje inkoko za kijyambere. Umuganga wita kuri izi nkoko ni Bwana Dieudonne Hagumubwenge, yatweretse ibiraro birimo inkoko zigera ku 3,500.
Ni inkoko zigerageza kuba ari ntoya cyane, twakuye mu zindi kubera ko zarazibangamiraga. Rimwe na rimwe zirwaga zizirya ugasanga zirihishe, niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuzizana hano kugira ngo tuzihe ubwisanzure bwazo bwizewe. Ahangaha naho ubona ni inkoko nini zitera.
Bwana Leonard Ndugu Yangu, perezida wa koperative Icyerekezo Cyiza Karama yororeza inkoko, yatubwiye ko ari ihame ko buri muturage utuye mu mudugudu aba umunyamuryango kugira ngo mu gihe akeneye amagi bimworohere.
Uko byamera kose ari igihe twagezaho inyungu yaba yabonetse tugatanga amagi, ariko niyo tutayatanze gutya y'ubuntu ni ukuvuga ngo dushyira ku giciro cyo hasi ku muntu utuye muri uno mudugudu, umuranguzi icyo aza kuranguraho igi n'umunyamuryango akaba ari cyo aguraho ya magi akayabona ku giciro cyo hasi.
Naho ku mukuru w'umudugudu wa Karama we agashimira ko ubu bworozi bwanafashije mu guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi ku bakiri bato.
Twatuye mu mudugudu dufitemo abana 12 bari mu mirire mibi. Kwa kundi leta irebera umuturage ariwo yaduhaye bwa bworozi budufasha kuzamura aba bana bava muri ya mirire mibi, nabi uyu munsi bari ku kigero gishyitse cy'abana bakura neza batari ingwingiri, bakura neza ndetse mu mpande zose zisabwa ku mwana agaragaza ubuzima bwiza. Icyo rero ni ikintu cyiza nshimira ubuyobozi.
Gutuza abaturage mu midugudu ni imwe mu ntego ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere. Mu gihe cy'imyaka 5 byibura buri mwaka u Rwanda rwubaka umudugudu w'icyitegererezo, cyane kuba batuye habi. Aba batuye Karama n'imiryango igera muri 240 igizwe n'abaturage basaga 1,200 biganjemo urubyiruko bagiye kuhamara imyaka 3. Bagira ubusayi bw'i Amerika i Kigali.
Abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye mu nkambi ya Murongwe icumbikiye impunzi z'Abarundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'uko bamaze igihe kirekire bigisha ariko ntibahembwe. ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Bizimana Leonard n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri avuga yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya SER rimaze amezi menshi ritabahemba kandi bigisha abana b'impunzi.
Ko bimeze dufite ikibazo cha cy'imishahara ntitwo yitimishahara ahubwo nagafashanya SER yatanga kugira ngo itange ankorajema ku barimu kugira abana b'u Burundi bari mu nkambi bigi. Kuva mu kwezi kwa gatanu nta kintu kimwe tugeze turonka. Barakomeje turindira ntacyo twabonye. Mu kwezi kw'icumi na kabiri niho bikuyeyo, tubona turungikiye tw'amezi atatu. Kuva mu kwezi kwa gatanu gushika n'amamunsi rero nta kintu kimwe turabona. Niyo mvu yatumye rero dufata ingingo yo kwandikira SER, twandikiye ikete tuyimenyesha yuko hamwe batuhuduye inyishu itomoye mu minsi umunani duhagarika akazi.
Aba barimo muri inkambi ya Murongwe bashimangira yuko hari igihe bagera ku ishuri bagacika intege zo kwigisha. Biravugwa na Niyongabo Leopold nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri ryisumbuye rya Fizi ya kabiri.
Gukora atacuri buhembwe n'akazi atacu kamaze ntacu umuntu aba ari karinjiza mu muryango. Tuzinduka tugenda tugataha uko, hanyuma umuryango nawo ukenera agafashanyo kaba kapfuye kuri wewe, hanyuma nawo ukayingira bakabura kandi ukenera kwifashisha. Nawe impuzu, ibirato, ibiki, umuntu aguma bikenera umwanya ku mwanya. None nk'impuzu umuntu yatanguye mu kwicenda yambara, ibirato umuntu ahereye mu kwicenda yambara gushika ubu atakindi ari buhindure ngo agure ikindi. Umva byose byateye isoni mu bandi bose. Ahubwo tubona kumenga sinakazi, nubwo ugomba yo gahera. Ubu rero tugeze ku ntambwe ko tugenda tugashika ku ishuri, twebwe uwo wumvise kigashobotse akigisha ubundi nawe yumvise byase, basi nakunda kicana ni dukore gute.
Kuba aba barimu bigisha mu mashuri yisumbuye batari guhembwa biteye impungenge bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya Murongwe, kuko hari igihe abana babo bajya ku ishuri abarimu ntibigishe.
Abana baratonda ku ishuri, umwana ageze muhira agahita atubwira yuko yatonze ku ishuri, umwarimu akamubura mwana gacha taha atize. Abana bamaze gutonda ku ishuri ntibige, mwana ageze muhira ashavuka ati jewe nigiriye kuroba mama nubundi singenda ku ishuri nigiriye kuroba. Umwana w'umukobwa nawe aravuga ati mama nukuri natonze ku ishuri nabuze umwarimu anyigisha, jewe rero ngira nitemberere. Umwana rero agacaja mu byo kuguma yangara ngaha nyene mu nkambi nk'umukobwa akuze we mu bisanzwe ugira gutyo ugacubona akuzaniye inda.
Babana ntibiga bakiri bahagarika kwiga, nabo ubu ntibagitonda no kwishuri kumbo z'uko barashobora gutonda nk'inga ryose mwarimu ntazi, bagaca babona menga rero n'umwanya ariko baratakaza ubu ntibagitonda. Kandi nkatwe nk'ababyeyi ubu byatuzaniye ingaruka mbi cyane rwose, kuko ubu abana ariko baritwara kutariko kumbozo ko bari bamenyereye kwirirwa ku ishuri, basigaye birirwa biyerereza mu nkambi, baca bakora rero n'ibintu binyuranye n'amategeko.
Mu ruzinduko umuyobozi wa SER mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Madamu Jacques Kigani yakoreye mu nkambi ya Rusenda mu cyumweru gishize, yavuze yuko ikibazo cy'amikoro make kiri muri SER ari yatuma batishurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet, ni kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook. Tubategura n'ikiganiro Bungabunga Ubuzima gitambuka kuri Flash TV mu Rwanda buri wa kane saa 12 n'igice ku mugoroba. Ku cyumweru nanone kuri Flash TV gitambuka isa 11 n'igice z'umugoroba. Turabararitse.
Ikira hirya ariko mata iki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe muko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shope wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapfa
Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwite kuri wa kandi mukayigwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro Ijwi rya Amerika yabateguriye na habihumurije. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu, bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. byari bihagarariwe na Edi Rwema Dieudonne Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
tabara 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 bantu bawe tabara rengera 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 bantu bawe rengera